Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2015. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Fidele Niyongabo
na Eugenie Mukankusi hano i Washington DC. Wiriwe neza Fidele.
Wiriwe neza Eugenie.
Namwe abatwumva ndabasuhuje, ubu ni saa moya n'igice ku isaha ya Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Twebwe dusaba yuko gushyira hamwe bakagira transition, bagatora neza, bagasubikana neza ibyerekeye transition, kubwira abo bazoba bari kuratwara muri icyo gihe cya transition bategura amatora neza atamugambwe n'umukumiriwe.
Uwo ni Libera Ntibashira, kandi umwe mu Barundi baba hanze y'igihugu bandikiye ikete perezida w'u Burundi bamusaba kudasubira kwitoza mu kindi kiringo cyo kuyobora u Burundi. Inkuru hamwe n'izindi nkuru zikomeye ku isi turayigaruka ko mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru twabateguriye duhere ku nkuru yerekeye u Burundi. Abarundi baba hanze y'igihugu bandikiye ikete bateye kw'igikumu perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ryerekeye gusubiza ibintu mu buryo mu gihugu, kurekura abanyororo bose bapfunga ibi bya politiki, kutarondera ikiringo kigira gatatu no kugirisha amatora arangwa n'ubwigenge demokrasi kandi atanumwe akumira. Abateye igikumu kuri iryo kete batangaza ko bafise impungenge kubwene ibintu byifashe mu gihugu ku bijyanye n'imibano politiki n'ubutunzi mu kiringo cy'imyaka cumi irangiye. Bavuga ko Abarundi ariko barorera igihugu cyabo kiriko kija mu manga ku bijyanye n'umutekano, imibano, ubutunzi na politiki. Abarundi bateye igikumu kuri iryo kete bashaka ko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza abona ko ibintu bitifashe neza mu gihugu. Bamenyesha ko Abarundi bavuga iminsi yose ku bibazo igihugu gifise muri iki gihe, mu biyago, mu bunywero, mu bibanza ngurukana bumenyi. Bavuga ko amakungu azi kugena ibintu bitifashe mu Burundi ngo urugendo abaserukira ibihugu byo mu mahanga bagize mu Burundi mu ndwi zirangiye birerekana ku buryo buhagije ko ibihugu bicuditse n'u Burundi. Abatanga ifashanyo n'amakungu muri rusangi bazi ku Burundi buri hafi y'imanga. Abarundi barungikiye iryo kete perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza batangaza ko inyuma yuko biyumviye inshuro zitari nke bafashe ingingo yo kuva mu gacerere kugira bamutera kamo kubera ariwe wenyine afise inyishu ku kajagari babona kari mu gihugu kuva ariwe abaye umukuru w'igihugu.
Tuve gato mu Burundi tugaruke inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani uyu munsi kuwa kabiri yabonanye na perezida Barack Obama muri perezidansi ya Amerika basuzuma ibyerekeye amaherezo y'ingabo za Amerika ziri muri Afghanistan, igihugu cyashegejwe n'intambara. Perezida Ghani n'umuyobozi mukuru Abdullah Abdalla bayoboye guverinoma isangiye ubutegetsi babonanye n'abategetsi bo mu rwego rwo hejuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere. Abo bategetsi barimo sekretari wa departema ya leta John Kerry washimye ibyo biganiro, havuga ko byatanze umusaruro. Ibyo biganiro bigamije kuvugurura umubano hagati y'ibihugu byombi, umubano wajemo igitotsi biturutse ku ntambara y'imyaka hafi 14 n'uburyo Amerika mu mubano wayo na Afghanistan yakunze kugerageza uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Hamid Karzai. Mu biganiro by'ejo kuwa mbere abayobozi bavuze ku mpungenge za Bwana Ghani ku byerekeye umutekano mu mezi abanziriza ibihe byagiye birangwamo ibitero byinshi by'abatalibani kurusha mu bindi bihe by'umwaka.
Abategetsi b'igihugu cy'u Bufaransa batangaje uno munsi kuwa kabiri ko atanu umwe mu bantu 150 bari mu ndege itwara abantu Airbus A320 yagize isanganya mu mitumba ya Alpes mu gihugu cy'u Bufaransa yarusimbye. Umushikiranganji wa mbere w'u Bufaransa yatangaje ko indege ya kajugujugu yururukiye hafi y'aho iyo ndege itwara abantu y'ishyirahamwe German Wings yagiriye isanganya mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cy'u Bufaransa. Yamara abakozi bajejwe gutabara nta n'umwe batoye yoba yarokotse. Nta nsiguro yatanzwe buno nyene ku vyerekeye impanuka y'iyo ndege Airbus A320. Perezida w'igihugu cy'u Bufaransa François Hollande yatangaje ko abapfuye muri iyo sanganya barimwe Abadagi, Abanya-Espagne n'Abanya-Turikiya. Perezida Hollande amenyesha ko adashobora kuvuga ku buryo butomoye ko ataba Fransa bari muri iyo ndege. Amenyesha ko isanganya y'indege itwara abantu Airbus A320 ari ibintu bibabaje cyane. Perezida Hollande yahamagaye chancelier w'igihugu cy'Ubudagi Angela Merkel kugira amushikirize ubutumwa bwo kwifatanya mu mubabaro n'Abadagi.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko abagabo bafite imbunda bishe abantu 13 mu gitero bagabye nijoro ku bagenzi bari mu muhanda w'imodoka zihuta muri Afghanistan rwagati. Abagabye igitero benshi barashe ku mamodoka menshi mu masaha ya saa 7 za mu gitondo ku isaha yo mu karere kuri uyu wa kabiri. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa guverinoma y'intara ya Wardak Atahura Kogini. Umwe byibura mu bagabweho igitero yari muri bisi yerekeje mu majyepfo ya Afghanistan. Nta uramenya icyateje icyo gitero kandi nta umutwe w'abarwanyi wari wavuga ko ari wagabye icyo gitero cya nyuma giherutse kwibasira za bisi muri Afghanistan.
Radio ya Amerika Washington DC. Mugihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugwi w'ibihugu ibindi bihugu bikomeye byo ku isi bitanu byagiranye ibiganiro n'igihugu cya Iran kuri programu y'icyo gihugu ya nuclear. Igihugu cya Israel cyakoresheje uburyo bwo gusuma urusaku kugira kironka amakuru ku biganiro byariko biraba mu ibanga no mu mwiherero kugira bishyike ku masezerano, ku bwa raporo yasohotse ku muhingamo w'ejo kuwa mbere mu kinyamakuru Wall Street Journal. Ikinyamakuru Wall Street Journal cyamenyesheje ko abategetsi bo mu biro kwa perezida wa Amerika bamenye mu mwaka uheze ko igihugu cya Israel cyakoresheje uburyo bwo gusuma urusaku ku makuru yo mu ibanga ya Amerika n'abaserukira ibihugu by'i Buraya kugira icyo gihugu kimenye ibiri mu biganiro n'igihugu cya Iran. Iyo nkuru yasohowe n'ikinyamakuru Wall Street Journal imenyesha ko igihugu cya Israel cyahakanye ko cyasumye urusaku kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ahubwo cyaronse aya makuru mu gukurikirana abategetsi b'igihugu cya Iran ku makuru agezwe ko bariko baronka avuye mu biganiro.
Tugarutse gato ku mugabane wa Afrika, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi Antonio Guterres yatangiye urugendo rw'iminsi ibiri mu majyaruguru ya Kameruni. Arandeba imibereho y'impunzi ibihumbi zo muri Nigeria zahunze ibitero bya Boko Haram. Abategetsi ba Kameruni baragereranya ko impunzi z'abanyanigeria barenga ibihumbi 74 zinjiriye mu majyaruguru y'igihugu cyabo. Abo barimo abagera ku bihumbi 25 bahahungiye mu kwezi kwa kabiri honyine. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi zitangaza ko komiseri Antonio Guterres w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi yatangiriye uruzinduko rwe mu nkambi y'impunzi yahitwa Minawao. Aha ni mu birometero 90 uvuye mu mujyi wa Marawa mu murwa mukuru w'intara. Iyo nkambi irimo impunzi z'abanyanigeria 33,000. Komiseri Guterres azasura inkambi zicumbikiye abanyakameruni bakuwe mu byabo n'imirwano. Cyote turi kumwe, iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Tutangurire ku makuru yerekeye Burundi. Abarundi bari hanze y'igihugu barandikiye ikete bateye kwiga ku president wa Burundi Petero Nkurunziza ryerekeye gusubiza ibintu mu buryo mu gihugu, kurekura abanyororo bose bafunga ibi bya politiki, kutarondera ikiringo kigira gatatu no kugirisha amatora arangwa n'ubwigenge demokrasi kandi atanumwa kumira. Abategi kumukuru ryo kete batangaza ko bafise impungenge ku kugena ibintu byifashe mu gihugu kubijanye n'imibano politiki n'ubutunzi mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye. Bavuga ko abarundi bari kubarorera igihugu cyabo kiriko kija mu manga kubijanye n'umutekano, imibano, ubutunzi na politiki. Abarundi bategi kumukuru ryo kete bashaka ko president wa Burundi Pierre Nkurunziza abona ko ibintu bitifashe neza mu gihugu. Bamenyesha ko barundi bavuga iminsi yose ku bibazo igihugu gifise muri iki gihe mu byago mu bunywero no mu bibanza ngurukana bumenyi. Bavuga ko amakungu azukugena ibintu byifashe mu Burundi ngurugendo abaserukira ibihugu byo mu mahanga bagize mu Burundi mu ndwi zirangiye birerekana ku buryo buhagije ko ibintu ibihugu bicuditse no Burundi abatanga ifashanyo n'amakungu muri rusangi bazi ku Burundi uri hafi y'imanga. Abarundi barunga ikiryo kete president wa Burundi Pierre Nkurunziza batangaza ko inyuma yuko biyumviye inshuro zitari nke bafashe ingingo yuko kuva mu gacerere kugira bamutera kamo kubera ari we wenyine afise inyishu ku kajagari babona kari mu gihugu kuva ari we ari umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umwe mu banditse bagatera igikomo kuri Jokete Libera ntibashira kandi aravuga icyatumye abarundi baba hanze y'igihugu bandika Jokete.
Icyatumye twandikira umukuru w'igihugu nuko uburundi ubusana ubugira rwe mu kaga amaraso asubire guseseka. Makuru adushikira twumva yuko imbonerakure ziko zinjira mu makambi y'igisoda bategura kurwana hirya no hino, hanyuma rero ivyo rero abarundi baba hanze twibaza ko twaterereye muri urwo rwandiko dusaba umukuru w'igihugu ko yogura kabisa abandi kagenda nk'umushinga ntahe.
Ayo makuru y'imbonerakure yinjira makampi n'amakuru mumaze gutoza neza ntabwo ari bihuha
mu Burundi muri cyane cyane muri minsi heze byinshi bivuga bifata nk'ibihuha ariko tugasanga bibaye byo imenyamenya ubwicanyi busanzwe buriho nogaruka kuri baba babikira bagandagura bagaca tupfa bapfunga umusazi nibabishe. Hanyuma rero murazi byabaye na nyiradio yerepeya boburugurika agatabwa mu mvuto bamwagiriza kuri we yishe abo babikira. Icyo nshatse kuvuga nuko mu Burundi muri minsi heze hariho ibintu biteye amakenga ari nacyo gituma twafiriye hasi rimwe turi benshi tukandikira umukuru w'igihugu tukamuhanura ku neza y'u Burundi n'abarundi no ku neza yiwe kuyogenda amarembe atunganije neza urugo agategura amatora neza akabisa ubundi mu neza ata amaraso asese.
Mwasabye umukuru w'igihugu ko tukwitoza ikindi kiringo kubera yatwaye nabi n'ubukene bwisha abanyagihugu ariko ntimuharira ibyo babiri muri mubwirizwa shingiro cyangwa amasezerano y'Arusha.
Ubwo kuri twebwe ibwirizwa shingiro na cyane cyane ibyo bumvikanye y'Arusha ni ibintu bitomoye neza cyane rwose yarahiye kabiri kandi akoro d'Arusha avuga neza yuko atazorenza imyaka 10 no kuvuga ibiringo bibiri.
Ingingo ivuga ko umukuru w'igihugu atwara ibiringo bibiri cyambi muri ibyo biringo byose akaba yatowe n'abanyagihugu ntacyo muvuga ko
nuzeye nabashigikiye abafashije Burundi muri iyo kugira bashobore kuyangira y'Arusha mfatiye kumushita heruka kugendera Burundi umukuru w'igihugu wa Tanzania abizi neza yanumvishe neza Abarundi yuko uzokwitoza wese atohirahira ngo arengane ibyo bashitse ku y'Arusha no kuvuga ibiringo bibiri.
Hari ya kamwe mwamfise umugambi gutera abarundi bose muri rusangi bava mu migambwe itandukanye kugira ngo uko ibintu byose bigenda ntihagire uzokoresha inguvu haba abapolisi haba eka n'abantu bose basanzwe bahurikimirwa itandukanye.
Akamwe notera abarundi nuko twebwe abarundi turafise irage rya basobokukuru no kuvuga kuganira ingorane zose torigwa umuti ziciye mu kuganira nacyo gituma y'Arusha bashoboye gutora inyishu y'ikibazo cy'u Burundi cy'amoko. N'ubu rero duteye akama abarundi bose na cyane cyane abagira politiki yuko u Burundi aho bugeze uno munsi bakwiye kurengera imigambwe bakicara hamwe bakiga neza neza ingene amatora yogenda atamara fasesetse. Nibyo dusaba no mu ikete dusaba yuko turavye ingene ingorane ziri mu Burundi uno munsi tukabona ingene amatora ariko arategurwa n'ingene seni ikorana na bamwe bamwe bashaka yuko igihugu itozobwira gatatu twobasaba yuko kwicara hamwe bakiga neza ingene amatora yogenda twebwe dusaba yuko kwicara hamwe bakagira transition bagatora neza bakavyumvikana neza ivyerekeye transition kugira bazoba bariko baratwara muri ico gihe cya transition bategura amatora neza atamugambwe n'umukumiriwe kuko kuja mu matoro no
muri iyo transition muvuga ni ihe murasha kudusigura neza
ibyo bo byumvikana bo pica hamwe bo byumvikana
ntihaba amatora hazoba umutegetsi atogwa uwo mutegetsi niwe azoca twarana na leta y'ubwigo ivyo uko siko bimeze.
Ariko nduzeye ubona bagiye gushyiranwa mu matora uno munsi ubona ko imigambwe abakuru b'imigambwe bamwe mwe barahunze bari hanze n'abari Burundi birwaratotezwa.
Hari abantu benshi mushena libira bashaka kuvuga ko ivyo vyo babaye nkamwe vya kera kuja mu biganiro ikajaga y'Arusha ibintu bakaca babazana amaleta y'ubumwe ari vyo benshi basigaye bita amaleta yo kugabura inyama ivyo siko mu vyo hava bigenda
ico twoshira imbere cyane cyane nuko amaraso ataseseka.
Umugambwe sende de FDD ufata nk'abakeba abanywanyi 18 bawo banditse urwandiko rusaba President Petero Nkurunziza kudasubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora igihugu. Desire Hatungimana araduha ibindi bisobanuro ku buryo bunonosoye.
Pascal Nyabenda arongoye umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi akaba yamenyeshije mu kiganiro y'abamenyesha makuru ko abo bantu bandikiye umukuru w'igihugu bagaragaza ko batifuza ko asubira kwitoza bagiye gufatirwa ibihano n'umugambwe baturukamwo nk'uko amategeko y'umugambwe abitegekanya.
Mu mugambwe SNDD FDD urashobora guhagarikwa mu mabanga warujijwe mu mugambwe ugahagarikwa ku kiringo runaka ameza 3 ameza 6 umwaka mu mugambwe SNDD kandi iyo amakosa remereye urashobora no kwirukanwa mu mugambwe ni nkuko mu mugambwe SNDD uba wagutumye kurangura amabanga ya canke hariya ushobora kuvuga uti ko rero utakiri ku murongo ugendera amategeko y'umugambwe kinjura tuhashire abandi murazi ko abagumya abanga n'abakenyera rugamba n'imbonera kure dufise ari benshi cyane. Igihe rero bibonetse ko hari umuntu atirimutse ku mategeko y'umugambwe arashobora gukinjura mu kibanza yarimwo yarasanzwe yatumwemwo n'umugambwe.
Justine Nkurunziza arongoye urunani rw'amashirahamwe yishinze gukurikira amatora hano mu Burundi Kosome mu mfunyafunyo amenyesha yuko ngo inkurikizi zishobora kuba nyinshi mu gihe umugambwe SNDD FDD wacikamwo imice ibiri.
Bitari byo gasesheshwa rumuri kuko urabona umugambwe uri ku butegetsi ariwo mugambwe wari kizigenza mu yindi utanguye gucikamo kabiri abantu ntibumvikane kuri ya kandidatire ibintu bizogira ingaruka mbi ku matora twimirije kuko urumva uwo mukandida adashigikiwe nabo bantu bari kumwe mu mugambwe kandi bari mu bibanza bikomakomeye urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane navyo nyine.
Pascal Nyabenda akamenyesha yuko abifuza ko umukuru w'igihugu amenyesha ko azitoza canke atazitoza ngo ikoraniro kaminuza ry'umugambwe rizoba imbere y'itariki 30 z'ukwezi kwa kane kuno mwaka turimwo ariryo rizotanga umukandida wa SNDD FDD azohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Bamenyesha yuko inyuma y'ubwo rwandiko rw'abahurikiye muri SNDD FDD barungikiye Petero Nkurunziza kuruno wa kabiri habonetse urundi rwandiko kwandikiwe i Buruseli nago nyene gwarungikiwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi aho abantu 60 baba hanze y'u Burundi bamusaba gutunganya neza igihugu kurekura abanyororo bose bafungiwe imvo za politike kumenyesha ko atazokwitoza atarinze kubisaba umugambwe wiwe agaheza agatunganya neza amatora mu mwidegembyo amatora azirutonenge kandi ahurikiyemwo bose. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ibarabara rya Bujumbura uvira ryiriwe ryugaye kubera abanyagihugu bagumutse banka ingingo yafashwe n'umugwi w'igihugu jejwe amatongo Commission Nationale Foncière yo gutandukanya amatongo ya leta na y'abanyagihugu aho bita mu Kigaramango muri komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Tabita Mukansoni aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abashaka kwigarurira amatongo ya leta ntibikunda ko bashobora kuyigarurira.
Woni Terence Nairaja arongoye umugwi w'igihugu ujejwa amatongo Commission Nationale Foncière. Amaze gusoma iyo ngingo nk'isaza n'igice abanyagihugu baciye bihereza amabarabara inyuma y'iminota 5 gusa bazibira imiduga ica ku barabara rya Gatumba Bujumbura rihuza Kongo n'u Burundi uciye ibuvira. Bavugira mu bwinshi bagiriza buramatari w'intara ya Bujumbura ko ari we yabaririye amatongo yabo. Urongoye uwo mugwi w'igihugu ujejwe amatongo Terence Nairaja yaciye amenyesha ko abo babari basanzwe bakorera muri ayo matongo ya Kigaramango bazokwitura ubushikiranganji bujejwe gutunganya ivy'amatongo.
biratomoye yuko abenegihugu bahakoreye bazwi bahakorera abo nibaza yuko ubushinganje bwo gutunganya iby'amatongo bazoca babwitura kugira ngo bige ikibazo cyabo umugambo harangurirwa nabo ntibasubira inyuma kugira ngo babibuke ndabisubira nuko twabivuze kuganira twatanze mbere niko twibaza kuzotegeza kugenda ntibogenda uko murakoze
iyo ngingo biyamiriza yamenyesha ko amatongo ya ruvyagira ara y'abanyagihugu naye yakigaramango abaya matongo ya leta umwe muri abo banyagihugu ati nakamara maza
zijya ngingo twege turaziyamiriza gose nkatwegebe namatongo turaziyamiriza burya no busuma bugaragara abantu bose barabizi aya matongo arazwi ndese nabura matare yaratanze ijambo giye hari umunsi mukuru avuga ko amapezana azoza kuyaduha twe twitwe umukuru w'igihugu nitwigeze twitura uwo mugwi wa commission fonction nationale twe twitwe umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu yaraje kugira amatoza kuko yatumye aho umubiri wiwe yizeye bagira amatoza hanyuma amaze kubona amatoza aho yarungitse acafata ingingo yuko ayo mapezana yegurira beneyo
abanyagihugu bavuga ko batazokwitura ubutungane ariko basaba umukuru w'igihugu kubatunganiriza kuko ngo nubwa mbere niwe yari yabahaye abaza kubatunganiriza
kandi urutonde rwa bene mapezana ruriho kuko umukuru w'igihugu abavuye abaje bavangura umukuru w'igihugu bafatikanije na chef de zone wa Rukaramu umuntuwaro nukuvuga niwe yatanze urutonde mbere arushako n'ikidodo yemeza ko abantu ari bene amapezana tugerere uyu munsi nkuko umukuru w'igihugu yari yadushikije amapezana yacu ndese n'umushikiranganje w'intara hagati tukanavugana igihe twayikana kababara kacu tujya kugariza ubushikiranganje bw'amatongo twumvikanye neza yuko baza gutandukanya amatongo ya leta n'abenegihugu
amabarabara yari yugawe kuva mu gitondo na modoka nimwe yarengana imodoka zose zazanani Bujumbura zishaka kujabuka urusizi zasiga mu nzira ingenzi cyo kimwe nizava mu gihugu cha Kongo canke mu Gatumba igipolisi cyahavuye kihashika imishamirano hagati y'abapolisi n'abanyagihugu ikiratangura kuko abapolisi bashaka kugurura amabarabara nisaha 9 n'igice amabarabara yahavuye yugurugwa ariko imiduga yabo bategetse amapine yari yatobaguwe ico kibazo cyayo matongo kimaze umwaka urenga gushika nubu inyishu yacu nishimisha bose ibujumbura Tabita Mukamusoni iju rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda hagiye gushira hafi imyaka 2 u Rwanda rukuyeho ikitwa ubuhunzi ku banyarwanda ariko kugeza ubu hari bamwe mu banyarwanda bahunze banangiye badashaka gutaha Abaza ku isonga n'abahungiye mu gihugu cya Zambia aho kuva mu mwaka 1994 kugeza ubu hamaze gutaha abasaga 200 kuri uyu wa kabiri mu biganiro byahuje ministeri ishinzwe impunzi no gucunga ibiza y'u Rwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi hamwe n'igihugu cya Zambia hagaragajwe ko impunzi ziri muri iki gihugu zidashaka gutaha Umuti w'iki kibazo urasuzumirwa mu nama ihuje ibihugu bibiri u Rwanda na Zambia hamwe na HCR ni inkuru mugezweho na Asumta Kaboye
Impunzi z'abanyarwanda zahungiye mu gihugu cya Zambia ngo zigomba guhitamo inzira imwe iyo gutaha cyangwa se kwaka ibyangombwa mu gihugu bakomokamo ubundi bakaguma muri Zambia mu buryo bwemewe n'amategeko ariko muri aya mahitamo yombi ngo abahungiye muri Zambia nta nimwe bahisemo Kuri ministre w'u Rwanda wo gucyura impunzi Mukantabana Serafina ngo izi impunzi zahisemo kwinangira
impunzi z'abanyarwanda zabaye nk'izi kaza umutwe zishaka kumva ariko zishobora gutura muri Zambia zikanga gufata ibyangombwa zikaba zitine izo passport zanyu ntituzishaka kandi dushaka gutaha Zambika babwira iti nta muntu uzaguma hano mu gihe cyose azaba adafite passport y'u Rwanda kuko niko amategeko yacu abiteganya
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi twe rivuga ko icyo rikora ari ugushishikariza izi mpunzi z'abanyarwanda kwaka ibyangombwa bakaguma muri Zambia mu gihe baba badashaka gutaha ariko bakanasaba leta ya Zambia korohereza abashaka kuguma muri iki gihugu bakabona ibyangombwa mu buryo buboroheye leta y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Zambia ngo bibyo basabwaga barabikoze Ministre Serafina asanga aho bigeze HCR kwiye gushyiramo imbaraga mu gushaka iki kibazo cyarangira burundu.
Buri kintu bari kugendera nuko bavuga bati HCR hari ntabwo bazatwirukana ku ngufu kubera ko HCR hari. Ubwo rero nuko ngo HCR igomba kugenda ikabaganiriza ikabere ko muko mugiye bakomeje kwigira barutwe runini ko batashatse kugira icyo bubahiriza ko nayo yabikuye mwakayo karenge.
kugeza ubu mu gihugu cya Zambia harabarurwa impunzi z'abanyarwanda zirenga 400,000 kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka ushize wa 2014 abanyarwanda 242 nibo bari batahutse baza mu gihugu mu mwaka ushize itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu iki ni igihe u Rwanda rwakuyeho ikitwa ubuhunzi ku banyarwanda bari hirya no hino ku isi kuva icyo gihe cyose bimwe mu bihugu byafashe ingamba z'uko ababihungiyemo batahuka ahandi ndetse barirukanwa igihugu cya Tanzania kirukanye abanyarwanda bariyo mbere y'1994 inama nk'izi ngo ntizirebe igihugu cya Zambia gusa ahubwo zinakorwa no mu bindi bihugu bindi bya Afrika bigicumbi cy'impunzi nyinshi z'abanyarwanda ngo barebe uko bafatanyiriza hamwe ngo ikibazo cyo guca ubuhunzi ku banyarwanda gishyirwe mu bikorwa Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turacyari mu Rwanda. I Kigali mu Rwanda hateraniye inama ihuza ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba bivuga ururimi rw'Icyongereza. Muri iyo nama bariga uburyo ikoranabuhanga ryarushaho guteza imbere imiyoborere myiza. Gusa ibibazo by'ubukene, ruswa, ubumenyi buke n'ikoranabuhanga bw'ikoranabuhanga biracyagaragara ko bidindiza intego z'ibyo bihugu. Ni inkuru tugezwaho na Eric Bagirubusa.
Ubushakashatsi buheruka bwo mu 2014 bwakozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku miyoborere ishingiye ku ikoranabuhanga rya internete ku bihugu bihuriye ku rurimi rw'Icyongereza bushyira umugabane wa Afurika ku mwanya wa nyuma ku isi mu miyoborere ishingiye ku ikoranabuhanga. Ubwo bushakashatsi bugaragaza ko 43% by'ibyo bihugu ari byo bizi imbere umugabane wa Oceania biri kumwe n'u Afrika ku gukoresha biguru ntege imiyoborere ishingiye ku ikoranabuhanga rya internete. Ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba Rwanda rurimo bisanga ubukene, ibikorwa remezo bidahagije, ubumenyi buke ku ikoranabuhanga ndetse na ruswa ari byo bifatwa nk'inzitizi ku miyoborere ishingiye ku ikoranabuhanga. Kuri ibi bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba n'u Rwanda rurimo rugaragara mu myanya ya mbere mu kwimakaza ibikorwa bishingiye ku ikoranabuhanga rya internete. Icyakora rwemera ko imbogamizi zikigaragara mu bihugu bituranye nago rudasigaye zikwiye guhinduka bishingiye ku myumvire. Bwana Jean Philippe Nsengimana ni ministre w'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu Rwanda.
So birasaba ngo icyambere nkuko twabivuze ariya tugerageze kurwana n'izo ngorane dufatanyije, icyakabiri birasaba kugira ngo duhindure imitekerereze tubone yuko uriya mwanya batweretse Afrika iriho uri hasi kandi igenda gahoro atari umwanya abanyafrika bifuza kugumaho, nta nubwo ari yo bamerita cyangwa se si umwanya wabo. Umwanya wacu nuko tuba mu bindi bihugu biteye imbere kandi ubwo twasigaye inyuma reka none tubarushe kwihuta.
Mu rwego rw'ikoranabuhanga mu bihugu bya Afrika cyane ku byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, kuri ubu ngo haraho usanga ubudasa buhabanye, ugasanga abaturage b'igihugu kimwe babayeho mu binyejana bitandukanye. Urugero nko muri Kenya ibi ngo biracyahagaragara. Ibi byaba bitanga sura ki? Twabibajije umwarimu muri imwe muri za kaminuza za Kenya.
If a person wants to live a 19th century lifestyle as a nomad driving his large herd of cattle,
aragira ati niba umuntu ashaka kubaho nkaho mu kinyejana cya 19 aho umushumba yaregeraga ubushyo bwe, uwo muntu ashobora kuba atari umukene. Wibuke ko ubwo bushyo bushobora kuba buhagaze nko mu madorari hagati ya 300 na 400 kimwe n'uko yagera ku 1,000. Ubwo rero nubwo yababayeho nkwabo mu kinyejana cya 19 sinsobanura ko buriya ari abakene, ahubwo nashatse kuvuga ko ngomba kubagezaho ikoranabuhanga. Icyo ngomba kubakorera ni ukubaha ikoranabuhanga ribabereye. Niba ashobora kugurisha inka yakaba yakohereza umuturanyi w'amafaranga kuri telefone bimworoheye, ibyo ni byiza kubera ko aziga uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga
rimubereye.
Icyakora bigaragara muri Kenya byo ku Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ko atari ko bimeze. Ministre Jean Philippe Nsengimana nanone.
Aho ngaho rwose nabyita ko ari byo mu gihugu cyangwa haturutse. Twebwe mu Rwanda ukuri ko aho intambwe n'icyerekezo cy'iterambere ryacu kigeze haragaragara, ntago twakwemera ko abanyarwanda bagendera kubigere bitandukanye hakabamo intere ingana gutyo hagati y'abantu abasangiye igihugu kandi basangiye n'icyerekezo.
Kwemeza ibyo ku mpuza ndengo y'100% byasaba no kubanza kurandura Burundi ibibazo bisa n'ibyoroheje bikigaragara ko bibangamiye ba rubanda rugufi mu iterambere, birimo iby'abatagira amazi meza, abarwanya imvunja n'ibindi. Icyakora bidasubirwaho mu Rwanda mu mijyi y'ibikorwa by'ikoranabuhanga biragaragarira amaso. U Rwanda ubu rushyirwa ku mwanya wa 12 muri Afurika mu bihugu bikoresha imiyoborere ishingiye ku ikoranabuhanga. Erika Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye ngaha. tuboneyeho akanya ko gushimira engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese ko mwateze amatwi twongeye kandi kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice mugire ijoro ryiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.